midi 25 minutes.
Marie-Claire Kazeneza.
Serafina Kizimana ni wali mubuinga bivyu umanda wala mkijemgese muduteze yomi kaze murano makuru twabateguriye duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize imetero zisabwa kugira shingwe ingoro z'imigambwe zirateye amakenga bamwe mu banyamigambwe mu nama yo kuri wa kabiri umushikiranganje Pascal Barandagiye yasabye ku ico kibazo cufatwa mu minwe n'abajejwe intwaro byanse naho bakagishikiriza ubushikiranganje arongoye amakoperative yarimye umuceri ahora hakorera ishira hamwe rugofarme muri komine Rugombo turi mu ntara ya Cibitoke baridoga ko bazohomba mu gihe batabaretse ngo bimbure mu buyobozi bw'idukikije urimye n'ubworozi muri iyo ntara bo bakavuga ko iyo ngingo ari ntabanduka umugwi w'abigeme ukina urukino rwa basketball le gazere warayutsinzwe impaga mu nkino za zone 5 ziriko zibera mu gihugu cha Tanzania ucibwa ni adabu zishika ku bihumbi 4 by'amadolari imvo murazumva murano makuru na yurongoye ishyirahamwe rya basketball mu Burundi akavuga ko habaye samara kubarongoye uwo mugwi ido ni do hjano makuru ni mukanya sangwe kaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
abamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu baraye mu gasho k'igipolisi mu ntara ya Bubanza abarongoye ico kinyamakuru bazindukiye yo ngo ntibaramenyeshwa ico bagirizwa abo bane hamwe n'umudereva yaratwaye imodoka bari barimwo bakaba bahagarikiwe muri komine Musigati hafi saha indwi z'umutaga kuri uyu wa kabiri aho bari gutoza ibijanye n'amasase yari yumvikanyeyo cegera c'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Moyize mu nkuru nziza yabwiye radio isanganiro kwaza kugira ico ashikirije inyuma y'inama iri kubera mu ntara ya Bubanza tukiri muri iyo ntara nyene mu yavugwa mu gisata c'umutekano hari umuntu yatowe yishwe mu gatondo ko kuri wa gatatu mu mirima kwibarabara ya rya gatano muri komine Gihanga intara ya Bubanza Hakizimana Desire ngo yarasanzwe yari umunyagirwa ku mutumba wa Buramata muri iyo komine nkuko vyemezwa n'urongoye uwo mutumba akanavuga ko abamwishe bataramenyekana kandi biboneka ko yishwe arashwe mu ntwaro no mu gipolisi Gihanga bamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira abagandaguye umuntu bamenyekane narimejeje kubibabwira mu ntango zano makuru bamwe mu banyamigambwe baratewe umutima uhagaze n'imetero igihumbi bategekwa n'abajejwe intwaro ngo zibe hagati y'ingoro y'umugambwe n'undi babishikirije kuri uyu wa kabiri mu namihuza ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'abarongoye imigambwe n'intara mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye avuga ko ikibazo cishingwa ry'ingoro cotoregwa inyishu n'abajejwe intwaro vyanse bigashikirizwa ubushikiranganje arongoye Eline Ben Nibigira
ibi bintu by'amametero ibintu bisigura iki nyako wa mushikiranganje
abanye politike bavuga ko batoroherezwa mu gikorwa cyo gushinga ingoro z'imigambwe yabo umugambwe SNL unegura inyifato y'abamwe mu bajejwe intwaro babuze uwo mugambwe gushira ingoro aho wifuza nkuko bivugwa na gatongwasa awurongoye
kuri iki kintu cyane intolerance rimwe na rimwe kumbure inyifato y'abatware cyane y'abari mu nzego hirya no hino irashobora gutuma bibacanye n'ibibe ikibazo kiri hehe yuko umugambwe runaka ushimye gushira permanence ahantu kibazo biteye n'ikihe ingorane twe tubona ni iyo paraporo y'ibyo gushira nka permanence administration twebwe ntibitworohereza
ibyo umugambwe SNL ushikiriza nivyo na Jacques Bigirimana aramutswe umugambwe FNL bitamana niza akibaza ha video tegeko y'imetero igihumbi hagati y'ingoro n'iyindi
hari ibintu biriko biratunaniza ibi bintu by'amametero ngo ya permanence n'iyindi ibintu bisigura iki nyako wa mushikiranganje ngo hajya hari permanence ya CNDD-FDD ngo sinshire ngaha anyi kandi muri ko biduhanura kubana neza muduhanura kubana neza reka tubane dukorane twegeranye niwe nyakwa niko tuzomanura
umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ku ruhande rwiwe abona ko ico kibazo cari gikuye gutoregwa inyishu ibereye mu ndongozi zo hasi Pascal barandagiye akavuga ariko kwizometera rumurengera
naje umugambwe no musubira kwidoka wabuzi ngeno shika permanence ni wakivukana na bura matari ni watu walinyishu kwa basabde kumubiduwa na metere ngeo mbizire exijo no genda munhara murawe ekitablema kuri distance itotuma awanywa ya wagi ya konfronasyon mugihe inama zobe vichari ni chocho ngele busa muapresye suverenima ekitablema kandi munama mujinama ngeingu
Inama nk'iyo kubijanye no kutihanganirana mu vya politike ikaba yaheruka gukorana kwa 2026 nyakanga guheze.
Tuve hano mu gisagara ca Bujumbura dukubitire mu ntara ya Karusi ibiro vy'umunyabigega wa komine Buhiga muri iyo ntara bimaze amezi arenga 9 vyugaye mu gihe yari yagirizwe ubusuma bw'imashini nyabwonko yo muri ivyo biro nawe akabihakana sentarijejwe kugwanya isesagura ry'amatungo ya leta n'ibiturire yarejeje uwo munyabigega mu mpera zindwi iheze mugenduza jejwe ibigega vy'amakomine iyo ntara agasaba ko yoca subizwa mu kazi Blaise Pascal Kararumiye.
Ayo mezi 9 aheze ibiro vy'umunyabigega wa komine Buhiga intara ya Karusi vyugajwe amagufure atanumwe ashobora kwinjirayo. Ivyo biro vyugawe na musitantere arongoye yo komine ya Buhiga ari kumwe n'umukuru w'inama ya komine itarike zine z'ukwezi kwa kabiri mu ntango z'umwaka w'2019. Inyuma yaho umunyabigega yaheje kugara ivyo biro inyuma yaho kuri uwo munsi nyene y'itariki zine habonekeye ko hibwe imashini nyabwonko yo mu biro vyo umunyabigega yarasanzwe akoresha basanga haruguru yabatonze ku kazi mu gitondo bari kumwe n'uwo munyabigega nyene ico gihe yaciye kugwa mu mabanga uwo munsi nyene w'itariki zine ukwezi kwa kabiri ibiro vyiwe vyibwa kuri uyo wa kanu heze sentare ijejwe kugwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta no kugwanya ibiturire ikaba yarasomye ntaye gicese ko yejeje umufasoni Habyarimana Sofia umunyabigega wa komine Buhiga kucaha yagirizwa cyo kunyuruza imashini nyabwonko yakoresha n'amafaranga 139 vya komine Buhiga Umugenduzi ajejwe ibigega vy'amakomine mu ntara ya Karusi, Inspecteur Provincial de Finances Communales mu Gifaransa, arashima ko dosiye y'uwo munyabigega igiye kuva mu nzira inyuma y'ingingo ya sentare. Ati tunafadikanije n'abajejwe igisata cyo kugenzura uburyo bwa makomine, twari twarahaye impanuro zitari zike abarongoye yo komine ngo ariko birananirana. Kajambere Natanayere arashikiriza ko muri ayo mezi 9 yaraheze ngo ataraporo nimwe y'ikigega cha komine baronkejwe Umukuru w'inama ya komine Ndabahagamye Fidele ashikiriza ko hari hakenewe cyane cyane kumenya ukuri kw'ibintu byagenze ngo rero uwo munyabigega arashobora guca asubizwa mu mabanga yiwe Ikarusi Kararumiye Blaise Pascal ku bwa radio Isanganiro
Bamwe mu banyagirwa muri komine Nyabitsinda intara ya Ruyigi ngo barababajwe no kubona iyo komine itagira amatara bashikiriza ko nibikorwa byo kwiteza imbere bisaba umuyaga nkuba bitoroha gukogwa eka ngo namashure y'imyuga mu bisata bimwe bimwe bisaba umuyaga nkuba ngo yarugawe muri iyo komine muhanuzi wa mustanera ajejwe iby'intwaro n'imibano agashikiriza ku ico kibazo kizwi nabo cega ahubwo bagasaba ko cova mu nzira Vestine Butoyi
Oya ntawuhari kibazo cy'umuyaga nkuba ngahacarananiranye
Numwe mu banyagihugu wa muri komine Nyabitsinda yidoga ku muyaga nkuba muri iyo komine ari ngorane imaze imyaka twamusanze hafi y'umugwa mukuru w'iyo komine muri ako gace wiweje inyubako azaho uhereye ku biro by'iyo komine ya Nyabitsinda hejuru ku mabati hari kivyo bita plaque solaire bitanga umuyaga nkuba w'izuba ngo nawo ugashobora no kubura igihe imvura yaguye akabura izuba umwe mu banyagihugu wa muri iyo komine ashikiriza ko kubera ubukene bw'umuyaga nkuba iterambere ngo riragora kuko atabikorwa bisaba umuyaga nkuba bishobora gukogwa
umuntu nyene naho agomba kugira ati hatera imbere urabona hamaze kuba nk'ibarabara aho ushobora kuza harahita hagomba nk'umuntu yivuna kanyota agafanta agatimbye ntigashoboka abantu basyesha ntibafise umuyaga nkuba abikatisha
ubundi nawe yongera ka kagahomba ari kenshi kubera ikenagi uwo muyaga nkuba kuko ngo nibisata by'imyuga bisaba umuyaga nkuba byugaye muri iyo komine
ari amashuri y'imyuga ayo ibisata birimo bikeneye umuyaga nkuba ibyo bisata abana ntibabyiga ine wacu ikindi igira kabiri abantu basudira twe dukeneye ivyuma byo kugaza amazu n'ivyo kubaka tubironka bizinje cyane kubera maposte yo gusudira dufise akoresha igitoro
navyifashe gutyo umuhanuzi wa mustanteri wa commune nyabitsinda ajeje iby'imibano tasien ntigahera amenyesha kicyo kibazo bagishikirije abakurira kugira ngo barabe ko mu mahera ma commune ahabwa boshobora kuronsa amatari yo commune bakishugwa kicyo kibazo kizoke mugwa na leta
ico kibazo kirazwe kuko twebwe twarigeze no gitegura muri wa mugambi wa mahera leta itanga za miliyoni amajana 5 mugabo bishitse imbere baca baravyanka bati ico kibazo ntacyo mwokwishoboza reka tuzosaba leta iheze yifate mu ntoki twebwe ico dusaba nuko leta nyene nkuko yabitwemereye yo bidufashamo tukaronka uwo muyaga nkuru
umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Ruyigi Valerie Nkunzimana arahumuriza abanyagihugu kumugambi wo gutanga amatara muri yo komine uhari vuba uzoshigwa mu ngiro Valerie Nkunzimana akavuga ko ayandi makomine y'intara ya Ruyigi atagira umuyaga nkuba ari kinyinya bweru na gisuru
Hewe washite aha ni kwisanganira
kwisa standatu ni minota 36 ano makuru tuyabandanirize mu ntara ya Cibitoke abarongo ya amakoperative abanywanyi babo basanzwe barimira umuceri ahora hakorera ishiramwe Rugofame muri komine Rugombo baridoga ko bagiye guhomba cane mu gihe ibiro bijejwe bidukikije uburimye n'ubworozi muri iyo ntara batobareka bimbura umuceri wabo koperative abaja mugambi yoyo ngo izohomba amafaranga arenga imiliyoni amajana 8 abo barongoye mu makoperative bagasaba ko ababijejwe bobangira babanze bimbure muyobozi yajejwe bidukikije uburimye n'ubworozi muntu yaci bitoke akamenyesha ko ingingo ari ntabanduka ko ayo matongo ategerezwa kwegukira amakoperative sangwe Alexis Ndayiragije
Ayo makoperative aba yarongoye yavuga ko bagiye guhomba shika 5 yose rero akaba yarangurira imirima ahora ishiramwe Rugofarme muri commune Rugombo imirima yaryo yeguriwe leta iyo nayo ikaba igiye guherezwa koperative sangwe Habyarimana Augustin asanzwe ari cegera cy'umukuru wa koperative abaja mugambi ri muri ayo makoperative amenyesha ko iyo koperative irimo abanywanyi barenga 70 bose akaba arimira aho muri Rugofarme Habyarimana Augustin aremeza ko abanywanyi bafite iyo shiramwe amafaranga anga arenga miliyoni ijana ayo yose ngo yategerezwa kuboneka ari uko abanywanyi bimbuye kiretse ayo madeni ngo mu gihe mu biro bijeje bidukikije uburimye n'ubworozi batobangira kugira bimbura umuceri barimye ngo bazoca bahomba amafaranga arenga miliyoni 520 hakiyongera ko amafaranga arenga miliyoni 120 ku bijanye n'imashini bafise zitonora umuceri ico cegera cy'umukuru w'iyo koperative abaja mugambi amenyesha ko iryo shyirahamwe rero rizohomba amafaranga arenga miliyoni 120 nani asaba leta rero eka cane cane ibiro bijeje bidukikije uburimye n'ubworozi mu ntara cy'Itoki ko bofasha bakabarindira bakimbura eka mu gihe bo bari ko baratanga amatongo ku mashiramwe sangwe naho ayo makoperative nawe nyene akaronswa ibibanza bakoreramo naho abandanya atakambira iryo shiramwe giwe hamwe n'ayandi bakorana umuyobozi ibiro mu ntara ya Cibitoki bijeje bidukikije uburimye n'ubworozi amenyesha ko ingingo yamaze gufatwa ari ntahinduka ko bategerezwa kuva muri matongo yahora koreramo ishirahamwe Rugofarme muri commune Rugombo muci bitoke Alexis Ndayiragije radio isanganiro
nayo mu ntara ya Muyinga inzu zaba bamajana neza rashikirijwe icese ku munsi wa kabiri banaho nikora bo muri commune Gitera nyagwiriyemwo abahungutse niyo commune akaba hakiguriyemo tuzu bita blende twubatswe mu vyatsi ahanini mujyango utabari imbabare kwa huje wubatse ayo mazu wiyemeje kubandanya wubakira abandi banaho nikora mushikiranganje wagateka kazi na muntu no gushigikirana agahanura abarundi kunagura umugenzo wo gufashanya Dieudonné Nzeyimana
Inzu winjiramwe wunamye y'icumba kimwe isakajwe ku mpande no hejuru ivyatsi canke ibishwara nizo zitwa blende uburaro bucibonekeza muri komine ya Giteranyi imvura iguye na kaga nkuko bisigugwa na niyo nkuru Fatuma ugendana ubumuga witura ari mu bubaki wa mazu gutera intambwe uva mu izi nzu winjira mu nzu isakaje ibati ngo ni ivy'Imana nkuko bishingirwa intahe na Mukambuga Esperance w'ikigugu yaramaze imyaka 4 aryamana n'abana biwe 4 abahungu n'abakobwa mu cumba kimwe ca Burende Anselmo Katinguruza munyamabanga w'umuryango utabana imbabare Croix Rouge mu Burundi yiyemeza ko bafashanije n'intwaro izo nzu zobe umugani
umuze dushire ku rutonde bimwe byihuta inzu hazijya zoba zisigaye ngaha naye handi tugiye turasimbagurika dusimbagurika wosanga ataterambere rirama twoba turimo
Martino Nizabandi, Moshikiranganji, Wagataka Mono, Nugushikirana, Nyene Gushikirizi Chese, Ayamazu, Asabarundi, Uhere Kugwaruka, Kwimenyereza, Gufashanya.
Turavye ugwaruka no kuringa muri komine giteranye ku rurungana, nta mukecuru yobura urukwi, nta mukecuru yobura amazi, nta mukecuru inzu yogwako, ndiko ndaza nabonye umukecuru ariko arandirira, ambira n'abana vise, ariko inzu yamuguye ko umuvyeyi nuwa twese duteza kumushigikira nta muntu ugwaruka tuzosura gushigikira atashigikiye abandi
amazu amajana 390 niyo yubatswe mu ikomine yagiteranye n'umuryango Croix Rouge y'u Burundi ku ntererano za Croix Rouge yo muri l'exemple igiteranye cyo done Nzeyimana radio isanganiro
amakuru avugwa mu gisata c'inkino mu gwa bigeme ukinuro kino gwa basketball le gazelle waserukiye u Burundi mu mayiganwa y'akarere ka zone 5 ariko arabera muri Tanzania warayutsinzwe impaga mu rukino bari gukina n'umugwi wa APR wo mu Rwanda hamwe no kuzoriha ihada w'ibihumbi 4 by'amadolari urongoye ishiramwe rya basketball mu Burundi amenyesha ko ivyo bihano ari uko umugwi utatwaye muri ayo mahiganwa umuhagarikizi mpuzamakungu hamwe n'umuganga Augustin Kararuza amenyesha ko habaye ugusamara ku barongoye uwo mugwi kuko bari bamenyeshejwe kuva kare ibisabwa kubazokwitabira ayo mahiganwa Mumukurikire yakuwe ku telefone na Jean-Marie Vianney Ngendakumana.
Umugwi wa Le Gazelle urukino rwa kabiri rwari kuba ku munsi wa kabiri nibwo batakinye bivuye yuko batagiye bitwaje umu arbitre international Fibari yashizeho cyo kimwe n'umuganga batagiye batwaye kugira bagende badatwaye abantu natwebwe ntatwumva impamvu zabitumye igihe Fibari yandika ikete isaba umugwi wa Le Gazelle kwiyandikisha bari barungitse formulaire yerekana ibisabwa kugira ngo uje muri izo higano muri je rero harimo ko uteza gutwara umwarabitse n'umuganga bakanabereka neza ati uramutse utamutwaye uzocira amande y'ibihumbi 3 by'amadolari ku arbitre n'amadolari igihumbi ku muganga ateza gukwirikana abakinnyi tubyumva na twe tuma tamutwaye
mu gihe umugwi Dinamo nawo nyine wari waserukiye u Burundi wagiye kwije ivyangombwa mbega ku ruhande rwa Le Gazelle ho byagenze gute ko usanzwe uri mwishyiramo murongoye ugende udakwije abo bantu basabwa
tugarutse ku bya Dinamo igihe bagenda bobo FIBA nta arbitre international bari babashiriyeho kubera dufite umarabitre international umwe mu Burundi dosi ya Gazelle niraje imbere niho bari bamushitse nico gituma rero ku mugwa Dinamo batatwaye uwo mu arbitre mugabo kubyerekeye ije umuganga yabage bamutwaye bivana n'ukuntu imigwi yitunganije ukuntu imigwi yumva ibintu
mu mugwa Le Gazelle bo barabikoze ko kugira ngo mubafashe kuronka uwo mu arbitre international yarakenewe
mu arbitre international atangwa na FIBA hari kete FIBA yarungi dushiraho uyo mu arbitre na ordre de domicile Gazelle yagiriye ko uyo zina ryo mu arbitre ariko hamwe n'uwo muganga rero ntitwumva igituma kandi twari twabasigura inshuro zirenga 2-3 abantu bagiye basigaye ngaha bashobora kubaca amande
ibitutsi canke gutebura birimwo ubutumwa bwo kubiba urwanko kwa kenshi biba biraba umugwi kanaka w'abantu atari umuntu umwe bisigurwa n'umucukuzi mu bijanye no kwibuka kumahano ahatanga karorero kizina bizuru ku muntu mu Burundi risigura umuntu mubi Aloise batungwa nayo hagasegura ko kugira umenye mwe nayo majambo wishira mu kibanza cuwo mugwi ubwirwa ayo majambo aho ngo muri ico gihe wumvise ko ari amajambo yo kubabaza ucutahura ko nabo bandi ababaza idonido na ornera mucho
Amajambo bibugwa nko rwashobora kuva mu bitutsi canke gutebura habitanguye mu gufyina Aloise batungwa nayo umucukuzi mujeje no kwibuka ku mahano agasigura ko ivyo bivugwa kenshi n'umugwi kanaka bikabwirwa kandi umugwi w'abantu kanaka
Amajambo ahanini ashimikiye kujajura canke arimo ibitutsi tuvuga ko amajambo ashobora kuba biba urwango ayo majambo rero usanga avugwa n'umugwi umwe w'abantu bayabwira uwundi mugwi w'abantu naho bavuga umuntu umwe bakamwita gucyo ku buryo bashobora kubona wundi wakachamuita ukonyene. Ugasanga nibintu biza nkugufina mugabo aba bariko baravyitwa bobo ugasanga nibintu bibabaza
umucukuzi agatanga karorero kamazina canka amajambo amwamwe ntiboro wasanga mugihe c'intambara yitirirwa umugukanaka
kenshi abantu bita amazina ngo bizuru ufashe iryo jambo canke iryo zina umenga ntacyo risiguye mugabo bizuru nukuvuga ko umuntu abari mubi kuko nti bavuze ngo kazuru nukuvuga ko abantu bashaka kuba bumva bavugwa muri ibyo bintu ucusanga bakomereka kandi karorero iboro ubundi iboro cyari kintu no vuga nti cimari muga mu bihe by'intambara bimaze kuza bigacye bifata iyindi nsiguro urumva ko byari byatangwe nk'ugufyina
umucukuzi hero izi batungwa nayo akavuga ko kugira umenye ayo majambo ushira mu kibanza hacumugwi ubwigwa ayo majambo
niba wumvise bahamagaye umuntu ngo iboro kawuze icyo cyasigura muri icyo gihe icyo kintu uteza gucuvuga uti mbega umuntu yiswe iboro no yumvira gute ukagenda ukamubaza wewe iyo vute kuri iboro umva uvyumva ngo gute na karorero kenshi na kenshi babivuga kuko no vuga nti babitamitswe ku ruhande rw'abahutu rimwe nayo bakunze kuvuga ngo abatutsi n'inzoka mbega iyo umuntu mariye ngo urinzoka wewe uyumva gute niteka cyangwa siteka kumva uri kura urajya muri imwe twita gutesha ubuntu umuntu kandi ari ubuntu
umbakuru yacu yo hanyuma umucukuzi mujeye no kwibuka ku mahano adusigura ingaruka zivuye ku bitutsi canke gutebura hamwe n'uruhara rw'umuntu wese kugira yirinde mwe nayo majambo
amakuru twari twabateguriye ni hano aciye arangirira shimire mwebwe mwese mwateze yompi shimire na Serafina Kizimana ariko atuma amajwi abashikira mugire umusi mwiza